Abaroma ikigabane cy'icumi na kabiri. Nuko bavukanye ndabahanura kubwa imbabazi z'Imana ko muzotanga imibiri yanyu ibimaze ibizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimbazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ndabwira mbwirijwe n'ubuntu nahawe umuntu wese muri mwebwe areke kwifata uko atari yamara yumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikuwa kimwe, natwe niko turi. Turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rw'uwundi. Nuko dufise ingabire zitandukana nk'uko ubuntu twahawe butandukana namba twarahawe kuvugishwa n'Imana tuvugishwe nayo kukwizera kwacu kungana canke namba twarahabwe kwacu mu ishengero tugishishikare canke uwigisha shishikarire kwigisha canke uhanura shishikarire guhanura uwugira ubuntu abugira atakinubwe uganza ganzanye umwete uwugira imbabazi zigira nezerewe urukundo rwayo ntirwo ruheye iheye mwanki ibibi umatane n'ivyiza kuvyo gukunda abavukanye mukundane rwose kuvy'icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we kuvy'ugushishikara ntimugire urwangara mukovyo mitima gukorera umwami wacu munezererwe kwizigira ibizoba mwihanganira amagorwa mushishikare gusenga mugabaniriza abera uko bakenye mushishikare gutanga indara ababahama mubahezagire ntimubavume munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira muhuze umutima ntimushire umutima ku bikomeye ariko mugenda n'ibyiyoroheje ntimwita abanyabwenge ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana kuko handitswe ngo
uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko
niko uhora havutse ariko
mwasi wawe niyasonza umugaburire niyagira inyota umuhicanywe kuko niwagira utyo uzomurunze kwa makara yaka ku mutwe
ikibi ntikikuneshe yamara ikibu kinesheje icize